Ири, Нижвиде Америка. Radio Jwidya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.8 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu @gmail.com mwanya w'ikiganiro muri sanga cyo ku munsi komisi y'Imana cyamacerekeye urwaruka
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka w'2018 gisigaje imisi mikeyi ngo gitangure ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu gihugu cy'u Burusiya. Imigwi serukira gihugu 32 niyo izohiganwa muri ico gikombe. Mugwi A ugizwe n'ibihugu vy'u Burusiya, igihugu kizokwakira ico gikombe hamwe na Arabia Saudite, Misiri na Uruguay. Mu mugwi B harimo ibihugu vya Portugal, Espagne, Maroc na Irani. Mugwise urimo Ufaransa, Australia, Peru na Denmark. Mugwise harimo ibihugu vya Argentina, Iceland, Croatia na Nigeria. Mugwide ugizwe na Brazil, Ubuswisse, Costa Rica na Serbia. Mugwi F harimo Ubudagi, Mexico, Ubusweda na Korea yepfo. Mugwi G ugizwe n'Ububirigi, Ubwongereza, Tunisia na Panama. Mugihe mugwi ukurikira ugizwe n'ibihugu vya Pologne, Senegal, Colombia n'Ubuyapani. Urukino rwo kugurura igikombe cy'isi yose ruzohuza Uburusiya buzoba bwakira ico gikombe n'igihugu cya Arabia Saudite ku munsi wa kane w'indwi igiye gutangura itariki 14 zo ku kwezi kwa gatandatu mu gisagara cya Moscow. Mu gihe hasigaye iminsi mike ngo ico gikombe gitangure, abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi n'abakunda gukurikirana igikombe cy'isi yose barindiranye igishika cinshi ko ico gikombe gitangura. N'abadafise imigwi iserukira igihugu yabo y'ibihugu byabo muri ico gikombe igishika ni cyinshi, bafise iyindi migwi serukira gihugu bashigikiye. Impari ku bihugu bizoshika kure ni bizova muri cyo gikombe kare zatanguye guterateranwa. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga. Twatumye Alain Majesté Barenga, umumenyesha makuru akurikirana izerekeye inkino akora kuri Radio Culture mu Burundi, na Yves niyo mwungere amenyereza abana batoyi muri komine Muha mu gisagara cya Bujumbura ku byerekeye umupira w'amaguru, akongera akaba nini mukunzi cyane w'umupira w'amaguru. Nda baramukije batumire. Dutangure kuri Alain Majesté Barenga, mu gihe iki gikombe gisigaje iminsi ine gusa ngo gitangure mu gihugu cy'u Burusiya, iki gikombe cy'isi yose, inkino za nyuma zo kwitegurira icyo gikombe za kivandimwe zikaba ziriko ziba uno munsi ku w'Imana, witegereje muri rusangi ubona ukwitegura muri izo nkino imbere yuko igikombe cy'isi yose gitangura biko bigenda gute?
Iko lagerageza kuraba zinongino uri kuraba zinongino jukitegura ni midi iri kiritegura bwa nyuma, urabona twa turagerageza kuraba nimidi ya nyuma nyinshi yatangwe kugira shika muri mu gihugu cy'u Burusiya. Nimidi ya nyuma twa turaba nko ku mugani wa Afrika nshi yako irahinduka kuko ni gabane ya Afrika ni 5 yose isuri kuri Afrika mu nkino bamaze gukina, urabona kwishimikira gabane, urabona ko umugwi wa Maroc mu nkino maze gukina inkino atari nyike za kivandimwe, warakinye na Serbia uratsinda 2-1, Uzbekistan uratsinda 2-0, umugwi umenyeza n'umuyu Mufaransa Eve Renard yahoze amenyeza n'igihugu cya Zambia, urabona ko ari umugwi kuri yubaka gato. Nuko turaba nk'iyindi migwi nk'imigwi nka Nigeria wari mu muce usa n'ubaye abaye cyane, ni mu gutekera byifatamo neza cyane kuko kuza batangura zino mu za kivandimwe niba ratsinda baranganije na Republika ya Demokarasi ya Kongo uranatsindwa urabona ko umugwa Nigeria nubwo wari mu migisha n'uworosha nako abantu benshi bari bahanze amaso uri kuragabanya isura ubundi naho urabye nko mu gikombe cy'umwaka wa 2015 izinkino za kivandimwe ahanini ya ntacyo zashoboye kwerekana n'abahinga basanzwe bakurikirana iby'inkino baravuga ko izo nkino za kivandimwe ari kugerageza kugira ko abakinnyi barimwo bashoboye bagifite imwe bita forme bashobora gukinamo kugira umumenyereza arondere bamwe bita le 11 de tar ubundi ho isura ntacyo bihindura cyane ku ino migwi itirintegera na cyane cyane ko nyinshi amaze gushyira mu Burusiya n'ibihugu n'ibihugu bya Afurika ko Irani yatangiye gushikayo gikwita uno munsi yarayeyo urabona ko ari igikombe kirinzanye gushikana cyane cyane ko turabaye ubwa mbere mu gihugu cy'u Burusiya kandi ari icya mbere cyakoreshejwe amafaranga menshi kubwa umupira w'isi igikombe cyose gitangwa kuko ndakwibutse kidere aya mahera cy'imake miliyari 40 z'amahera y'amanyaburaya ni ubwa mbere biba amahera yakoreshwe cyane cyane igikombe cyari cyabereye mu gihugu cya Brazil mu gace k'igihugu cy'u Burusiya urabona ko ari amafaranga menshi ariko arakoreshwa n'igihugu cya Qatar mu mwaka wa 2022 kandi igihugu cy'isi yose kiboneka ko harimo byinshi niyo bita particularité
batumenye mu zindi zindi wavuze ko igihugu cya Nigeria witegereje muri izi nkino za kivandimwe zo kwitegurira icyo gikombe uwo mugutu abyifashemo neza witegereje niki kitagenda neza
ubambero umugwi wa Nigeria ni umugwi wa mbere ufite abantu bakiri batonye ari kamahendaze ni uwa mbere mu kino gikombe cy'isi yose mu yahendaze n'imyaka 24 ni kuvuga ko ari umugwi wa mbere muri ino tsinda muri kino gikombe cy'isi mu 2022 gifise abakinnyi bakiri batoye nubwo benshi bamaze kumenyera amahiganwa ndavuga nk'abakina mu Bwongereza abitwa bandidi ababaye nacyo n'abakinnyi benshi ba Victor Moses yatinyamiye amahiganwa mugabo bizaba indi bita plan individuel nibarasasa kandi atitse kumenyerana cyane ni mu gitabo biratangiye kurevisite vuba vuba mu mifite ndisha mikiro gikombe ni migi ya mbere bitawugoye cyane uri kuragerageza nk'indi migi urabona ko ari umugi rero abari kwakina byinshi individuel bataramenyerana kugira baze barahana mu mupira benshi bava mu migi itandukanye hari abakina mu Bwongereza habuze ko kandi bita ritme kugira abantu niyo collectivité kugira bamenyeranye mugabo urabona ko usanzwe ino mu mugi isa n'umwirika uno mugi basanzwe barimwo urabona si ibintu bikomeye cyane uregeranije nk'igihugu cya Maroc kiri mu mugi nka Espagne Irani ya Portugal urabona ko ugoye mugabo urabona ko mugi wa Nigeria kumwe na Argentine ukaba uri kumwe na n'igihugu cya Tunisia n'igihugu cya Tunisia ikiwa kigari bwa mbere kiza muri kino gikorwa cy'iki urabona ko ino mugi Argentine baba basanga bamenyera kuko yaragiye igihugu cya Nigeria mu gihe gitandatu bamaze gukina igice cy'inshuro zitandatu bamaze gukina kino gikorwa cy'iki bamaze guhura gasa niko se n'umugi wa Argentine baramenyeranye ikintu bwa kivandimwe bari bwabahuje nibuze ko Nigeria yabyifashe mu neza itsinda Argentine rero haraka ikabuze kandi baramenye barabyemanga barabyemanga kuza twisebwe ntikiramenyerana kubamenyera cyane reka tugewe na kirikino bwa mbere nicyo kibuze mu gihe Nigeria kuko niyo mugi bari kubaha amahirwe cyane muri Afurika ugerageje n'izindi
yego nawe Yves niyo mwungere wewe ubibona gute
murakoze je cyo mbona cyose nuko niyo muri Afurika yiteguye yabo ifite igikombe cy'isi yose ntabwo iri kiragenda neza mugabo je sivyo ntibinshi intege sana kuko tumenyereye yuko abakinnyi basivye kino cy'isi yose baraba barasana nicyo gituma rero naho ubona bariko bararegeza umenga niyo muri Afurika iko ikora nabi jewe contrairement ivyo mugenzi wanje aje kuvuga umugwi wa Nigeria naho kabyinguri mu mugwo woroshe sinibaza yuko bizohorohera cyane kuko hajya naho banegiza kuwasikwasi n'umugwi usanzwe usaba abakinnyi basanzwe tumenyereye mu makungu bakina mu mugwi wa Real Madrid zande za Barcelona icyo nzi cyo cyo mukinnyi asanzwe akina muri iyo migwi usanga afite akantu k'akanyarigabo muri we ama ikindi turavyeje umugwi novuga ko muri Afurika umuntu yoshobora guha amahirwe naho initeguye na yayo atari myiza cyane ni mu gihugu cya Tunisia kuko uravye Tunisi anaba efektifu bafite nabo ni basa n'abakinnyi imyiteguro yabo bagombye kuza baribika kugira ngo bazogere mu gikombe nyezi na bameze neza ama nko ku mugwi wa Senegal mugwa Senegal nivyo urafise abakinyi nkabasa Jomane abandi bakibagasama bakinyi nubona ko afite amazina akomakomeye mugabo yewe na mahigwe ndawuha mugwa Senegal na mahigwe ndawuha kubera novuga yuko basa nuko abakinyi batamenyeranye cyane bakuye hirya no hino kandi uravye umwe nk'umugwa Egypte wo avec la ukubura kwa kugwara kwa Mohamed Salah naho bavuga ko ashaka kuzokina n'ukuri umuntu urya vuye mu mvure ntugire ngo azayiteguye neza kandi abandi amazi n'isi bagirana n'imimerezo hagati yawo n'abatarimwo urumva ko bishobora gukorogana
Maroc yo uyibona gute
Maroc
ego
Maroc yewe nta mahige na make ayiha kubera gusa nuko bavuga ko bafite umenyereza asanzwe afite amashanse Hervé Renard sino umuravye pure barimwo guhura na Portugal gahura na Espagne ikintu ugenda uvuga ati ngozotsinda ego barashobora gupasa mugabo sinda nta mahirwe menshi ndaba amahirwe ndaba kuri match ya Iran nayo ku izindi match zozo simbona kumenga barashobora amahirwe na gatoyi
yego Radio Sud America Washington DC tugarukwe kuri Alain Majesté Barenga umuntu yitegereje neza imigwi izoserukira akarere ka Afrika mu bisanzwe yahora ari imigwi yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara kera niho mu karere ko muri Afrika mu buraruko muri bihugu by'Abarabu ubu bifisa biserukira batatu Tunisia Maroc na Egypt ibyo bihugu byari byazimye umuntu yitegereje mu gihe kitari gito aho ibihugu byaje mu gikombe cy'isi yose byava mu sibugaragwa bwa Sahara none ubu ibintu byasubiye guhinduka imigwi ikomakomeye twari tuzi yo mu sibugaragwa bwa Sahara nka za Ghana nka za ibihugu nka Cameroon ibihugu nka Cote d'Ivoire ubu atabona aho biriko biraja niki ihe cyatumye ibintu bisubira guhinduka ibihugu byo muri Afrika mu buraru ko byabara byo byasubiye kuja hejo
ndambere ni ibintu bitatu niyo bita ama academy do football yabaye menshi benshi barasigura kandi hana iro migwi na cyane muri Afrika yo mu buraru ko niyo bita magrebe nka Misiri yaheruka muri ico gikombe mu mwaka wa 1990 kuva imyaka 2008 yari ihebye uretse rero abo bakinyi n'ubwo buryo bashizemo cyane urabona ko ari imigwi isa n'iteguye ikacikota kuri babantu bita abinasiyono ni bamwe bafite ubwene gihugu babiri ugasonga bakina mu migwi itandukanye aha ndavuye nk'akarere bw'umugwi wa hafi n'umugwi wa Maroc umugwi wa Maroc uretse bakacije cyane nabo bakinyi usanga bafite ubwene gihugu bubiri benshi bakuriye mu Bufaransa aba bitwa ba Medi Benesia bahatsinziye ki ubona ko ari bakinyi beza cyane baba ba Karibu Zikayidi urabe rero usigaye nabo bakinyi nka umugwi wa Egiputa sasa niyo mugwi wa Egiputa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda kenshi nigihe urazi ko ari bo bafite ibikombe byinshi bya Afurika urasanga bari kubakinisha abakinnyi basanzwe bakina muri Egiputa umugwi uba munsi ufite ikimeze muri Egiputa siko ikimeze na buke buke urabona ko abakinnyi benshi hari abakinnyi benshi ariko bava hanze igihugu uretse Mohamed Salah hari hanze abakinnyi beza cyane hari abakinnyi nka ba Mohamed Enemi akina muri Arsenal urabona ba Ramadan Sobhi bakina muri Stoke City bahamed ahagaze bakina muri West Brom mu gihugu cy'Ubwongereza urabona ko ari abakinnyi bo hanze kandi bariko baragaruka mu bihugu byabo bakaca baterera nta murabe ko bariko barashyiramo mu bigo byinshi hanyuma mu mugabane utuce turaba nk'igihugu cya Tunisia igihugu cya Tunisia ni igihugu nacyo nyine urabimi ku mugabane wa Afurika ku mugabane wa Afurika imigwi ya Tunisia ni imigwi ikomeye igize ayo Katage ni nyinshi cyane ino migwi rero ikimiza kuri abakinnyi babo bakaca bazana nk'abakinnyi babiri cyangwa batatu bavuye mu bindi bihugu bakaca bakomeza ikacira umengo n'abantu basanzwe bamenyeranye bakaca bacinga amahigani hanyuma bibagire ko muri Afurika iri hasi ya Sahara ya Afurika yene nibuke ko ari abakinnyi bahamagaza kujya baze mu migwi iserukira gihugu ntibaze kubera iki ubwa mbere hari igihe imigwi yabo ikaba ari kura ubwa kabiri hari igihe baza ugasanga byari ingorane za kingdom hearts twari bonye muri Ghana mu 2014 aho abakinnyi benshi batakimenyereza nuko no muri Nigeria ko iki kibazo kugira Nigeria yikarishye iki kibazo cy'amapine avuga ati iki kibazo cy'amapine ni cyo cyose gutera imize abakinnyi bashaje bitanga mbega hari igihugu cya Cameroon igihugu cya Cameroon uyashaka kuzana abakinnyi ugasanga bari batwaye hanyuma ari byo bimatikara kizi bintu iyo mapine byo mati umukinnyi yamuhamagaye aje mu gikombe aje guhana mu gihe cyose kiragihugu ugasanga umugwi aza bibiri nege hari umugabo witwa Isaya yahoze atwara kase yavuze ati nigwimiri ibihugu byatanga bigomba gushyira wacu kwitera imbere nimushyiremo urugo kandi aya na leta yacu amenye ko umugwi userukira gihugu
Tubandanye reka tuze ku mirongo ya telefone yego tuze ku mirongo ya telefone Adrien aduteye kama Adrien watubwire niza nahuri
yego ni twaderenga birano nkerereye mu ntara ya Rumonge
mu Burundi
yego
mufise akabazo canke icyumviro
yego bo nashaka kumenya mbega mu mikirya zabura ya imikirimo ni yahe mu murayo mahikano
yego reka mumwishure barenga
hanyuma hari nacambwira nti
yego bandaye
bariko bahiganwa barenga ari imigwi irenga 30 na nuvuga nshobiko
ni imigwi 32
n'ibiri
yego
nuvuga kizoshindira umugumwe rero je nogira nti ku mpande zose nibitegure hama n'ubwo no mugwi cyo gitahukana aca saba mbere ko woba n'umugwi wo muri Afrika yacu
yego urakoze no kubwira ko imigwi nayivuze mu mugwi a harimo Burusiya iyo kugisanzwe kizokwakira ico gikombe Arabia Saudite Misiri na Uruguay mu mugwi B ni Portugal Espagne Maroc na Iran C ni Ubufaransa Australia Peru na Denmark mu mugwi murantunga mu mugwi se harimo ibihugu vya Argentina, Iceland, Croatia na Nigeria muri D harimo Brazil, Swiss, Costa Rica na Serbia mu mugwi F harimo Ubudagi, Mexico, Sweden na Korea yepfo mu mugwi G urimo Bubiligi, Ubwongereza, Tunisia na Panama mu mugwi H harimo ibihugu vya Pologne, Senegal, Colombia n'ubu Japani ndibaza rero ko umenye imigwi yose ya equipe nationale arimo dufise kandi Alex uratumva
ngenda kuva cyane
yego irindi zina huri
nitwa Kwizera Alex ntamerere mu ntara cyankuzo
mu Burundi
yego
ikibazo cyangwa icyumviro
icyumviro
yego
kubijyanye n'ikipe y'umunde y'umwaka 2018
yego
ubisa mu sangu kuko cy'umunde cyo cyagiriranya n'andi makuru y'umunde yaciye muri turiya muri ya myaka dufashe iyo ari muri 1998 2022 2026 usanga ari makuru y'umunde wasanga uriko witira igihugu n'uko byari biko birahiganwa wasanga hari igihugu cyaduka cyizwi neza yuko tikijya gitereza gutwara iki gutwara igikombe ariko no munsi cyuko cyaraba amatara ari mu bihugu bitandukanye uturishima ndetse no ku mugabane wa Afrika mu mugabane wa Afrika naho menga ko Pedimondi hezi ya 2014 bitwashitse kure ibya ko Pedimondi ya 2010 muri kuko ntugana yari yabitwaye neza irashika kure ku bintu byatangaje benshi ubu rero ko ibi bintu bya n'umupira impano zimwe za kera menga zarakwiye guhugu byose n'umutsi imigu yose ibiri muri ko Pedimondi nta bintu umusanga ariko baraha amahirwe menshi baragereranya tujya mu gura ashaka gushika kure cyangwa barakamu bakabuha amahirwe mugabe nyuma yaho usanga ari nk'ibindi n'ibindi mikusenkira bihugu iwe gereza ni kuvuga kupe Dimonde za kino gihe usanga ari kupe Dimonde bino bikombe byinshi usanga bikombe usanga benshi bafite igishika ku bantu baba bashyigikiye imigwi yabo ndetse n'ibihugu bitandukanye hirya no hino kuko bo usanga umenga baranganya inguvu
yego urakoze uhavuga iki kuri cyo cyumviro ciwe Eve niyo mwungere
ku cyumviro cyari cyo niyo mwungere je no vuga ko moja kureta
reka ni Eve niyo mwungere avuge icyo yumvira kuri cyo cyumviro cyawe Eve
ofeti cyo nanje no shikiriza bijya ruheje kubaza ukuntu ni byo muri Magrebe yo yitwa ko ari yo yarateye imbere gusoma inzu yo muri Afrika yo hepfo ya Sahara Kieno vuga kwa ma federasyo yomri hefe ya sahara nga yose uonya sanu kwa mingora ane. Tura zingha gana, hivihiri kwa kufuga mewa kufuga mba awa mkului wa federasyo yao ya ringo tangi mihoho kwera inovili tulire. Hama nikini na uvuga huku mguwa, chane chane na uvuga huku mguwa Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire na uvuga kwa haba igusamara. Tugusamara kuwereki kujereke ye mguki na mguwa kujereke kutegura wakini. Cote d'Ivoire wala gire kumazuna ya kera chane wa droba bande. Wali wagira kutegura wazoba subirira. Yeno vifatangu uko ingwane Cote d'Ivoire ya gizi wala ingwane ukwansa kwa gize mbibili na kabili. Aho wagu mjea mazuna ya yandinye nebi wazango. Ngo niko bahindura akora mu cyo baba baratumariye bibagira gutegura kazoza ama nko kumugwa Kamerune nawe rinovuga ko hagati yawe hari ibibazo ko Kamerune nibyumvikana ukuntu wari mugwe wareka gutwara igikombe cya Afrika mugabo nturonke qualification ha mukaturaba umugwa wa Senegal naho wagiye mu rumva uriruke yuko wagiye mu habaye heje kwa kantu n'umuneza tutovuga ko gatomoye aho bari urukino rwa Afrika EF rwasubiyemo bavuga ngo arbitre yari ihenze ikaba ryabaye imboneka rimwe ino na Senegal novuga yuko kwitegura atari kirenga cyane gusa nuko bo bafite akarangamutima ko umumenyereza wabo asanzwe ari umunyafurika kandi yakinyeye Senegal ama nk'umugwi wa Congo novuga yuko nabonye barafite ikibazo cy'ukuntu bagira novuga bategura mu giserukira gihugu wabo ubuntu bahamagara abakinnyi ama iyindi mirimo novuga yuko na cyane cyane niyo migwi tuzi muri Afurika yefu ya sahara yitwa ko yari ifite igihunja iyindi migari nka za mari mugabo uravye amatuta y'abakinyi ba mari bunye si nta bakinyi babo bakomeye cyane ngo bahari cyane mugabo uravye Egypte cyane cyane narigiye aherukana kera Egypte uravye Egypte n'abakinyi benshi yitwa ko bakina ku mugabane wabo usanga n'imigwi n'ubwo amashampiyona yabo imigwi yaho usanga ari imigwi isanzwe ikomeye cyane cyo kimwe n'iza Algeria za Maroc usanga ibihugu byo mu Barabu cyane cyane amashampiyona yabo usanga akomeye anakomeye cyane mugabo ikindi kintu Afurika iyo hefe ya sahara igira ingorane kenshi bikora ku bakinnyi bavuye mu bihugu bya Buraya ubutse usanga baje batamenyeranye umwe akazi ava muri Espagne undi akava mu Bwongereza kandi akava muri Turkey undi akava hirya no hino ugasanga baje kugira antrenema yitegura amaci bakaza mereke di mati ari nk'iya Samedi nize rero kandi urazi ko imigwi yabo iba yafite i Buraya idashaka kubarekura kuko barazi yuko muri Afurika ata amafaranga iyi Afurika y'Efu ya Sahara imigwi yabo ikenye ata amafaranga menshi batanga atavuga ati jye ndiko ndondera ubuzima mu makuru y'i Buraya noza kuza nubwa ati kwiexpoza ino muri mu gihugu wacu usanga kenshi atandi takagiye bashyiramo
none kuri iki kibazo ntuze yari karavuga Alexi avuga ko witegereje imigwi ubu nserukira gihugu ugereranije no muri kahise ubu impano z'iyo migwi zagiye ubuzira zirasangirwa n'ivyo bihugu byinshi ibihugu kera umuntu yafata nk'ukumengana ibihugu atacho bivuze bidafise nguvu ariko ubu witegereje umugwi wari wose uri mu gikombe cy'isi yose urabiye hasi ubundi mugwi none mugwi mutoyi ushobora ku kubona ko atari byo ugatsindwa nivyo ko izo nguvu zagiye ziraherekanywa mu migwi nka yose umuntu aravye muri kahise
yewe ndabiravye icyavuze no mushikira gatoyi kuko uravye ubunyi no vuga ko football y'u Rwanda n'uko iriye kirije mu bigo nka byose yego urashaka gusanga umugwi mutoyi ari umugwi usinze umugwi ukomeye mugabo sino vuga yuko ari byo kwiteze muri iki gikombe cy'isi yose kuko turavye imigira za Iran za Arabia Saudite za Peru sinta bintu binini tuziteze ko kuko novuga yuko n'amazina y'abakinyi babo usanga atari kirenga akanyarigabo je novuga ko mu mupira w'amaguru ikintu cy'akanyarigabo karakirakora gusumba hajyanye dufate igihugu gihuye nka ekipi irimo nka Lionel Messi cyangwa Cristiano Ronaldo umukinnyi umwe arashaka gutuma ekipe yose iba destabilize ugasanga mu mutwe yiyumvira ibindi hama uri kuraraba ku byerekeye ingufu z'imigwi imigwi novuga imigwi ya Buraya iracyari hejuru gusumba imigwi imigwi ya Afurika yoyo yamenye twize imana tino n'ahandi hose mbona icyo simbona ko biteguye bikwiye
yego
hari ingufu mbona bafite yego kuzohangana n'imigwi ikomeye cyane kiretse umugwi wa Nigeria niwo mugwi ugiye novuga muri Afurika wa mufite amahirwe yuko amana ingufu cyane cyane yuko iyo n'imigwi ikomeye ubwo nawe ukatugira ingorane ihuye n'imigwi ijya tunovuga ko tusuzugura ucusanga nabo ni bawusuzuguye ugasanga
Yego, tugaruke ku kibazo cy'imigwi yo muri Afrika. Ana wari kuravuga ibibazo imigwi yo munsi bugaragara bwa Sahara ifise. Hari abavuga ko ukwisuka ukwivanga kwa mareta mu bijanye na federation bijanye n'inkino z'umupira w'amaguru, hari ruswa, hari kudaha amafaranga babemereye abakinyi imbere yuko igikombe cy'isi yose gitangura, hari kudakunda igihugu, hari kubura ubwo buryo. Wewe ahubwo ni kibazo nyamukuru kiri kuri iyo migwi iguma umuntu ayishyizemo umwizero muri uyu mwanya mu mwanya ukuri kirusanga baguhemukiye. Ni iki ihe wewe kibazo nyamukuru ubona ku byerekeye umupira w'amaguru muri Afrika?
Ni kibazo kiza cyane cyane Afrika iri munsi ya Sahara. Ubwa mbere ni ruswa no gutora, ziko mu gihugu muri ngaha mu gihugu muri umugabane wa Afrika, na cyane cyane Afrika y'abirabura munsi ya Sahara, ingorane indiana mafederasyo ni kintu cyama gituma kizigami ku mupira w'amaguru. Ubundi hoho mu matohoza yagizwe mu mwaka wa 2015 abakinyi nka nk'igucya kamero cyagisha abakinyi mpuzamakungu bakina ku migabane y'i Buraya no muri Amerika barenga 3,444 no gushyiramo muri Aziya, abo bose ntibari bazi n'indiana zamaho mu mupira w'amaguru nga muri Afrika. Ndabwo nk'akarere nk'aha ariko haratwagwa n'uyu Hamad ariko gutwara umunyamadagascar amafederasiyo menshi yaracanyemo muri Afrika harabyamo n'ibiturire. Kubera iki utusanga no mu migi hagati yayo utusanga no kujya kuri kete yo kugutwara federasiyo hamari n'indiana cyane. Ndabwo nk'akarere nk'igihugu cya Iceland n'agahugu gatoyi cyane nubwo umupira wabo unyarutse cyane. Kubera iki? Abategetsi bose byose babishyira bashyira imbere umupira w'amaguru amaronka akazi imbere. Ibigo ko ariko imita amasubvansiyo FIFA itanga mu mashyirahamwe y'inkino y'umupira w'amaguru amasubvansiyo n'amahera menshi cyane batanga mu mafederasiyo. Abo rero bashyize mu migwi benshi ashyize mu mafederasiyo benshi rero bashobora gutangira kuyajyanira hamwe. Hanyuma ikindi nacyo ni uko amareta menshi arisuka mu gutunganya umupira w'amaguru. Ndaguye nk'akarere mu gihugu cya Sudani niho haherwa kuba sitandari. Kifanya chunga ki umugini kumida ke watu wa mungu nyakuye ati muta musuri jiho ati murawe Sudani, jugu cha Sudani chacha jiwa gafote makini mweza makuungu zarabaye mweza kamruni zarabaye mweza kapze urumba ni zari indi hari kikunda kurutuko wakunda mweza mpira maguru umuna baba nwaze kujamu mweza mpira maguru hagute zimbere venshi wakunda kurawa inyungu zabo kuko harimo kutarisha nyemo muharimo amafaranga menshi mu mupira w'amaguru. Ni kintu cy'andere kiri subventionné FIFA mashyirahamwe yitunganije neza niyambere subventionné rero kwa kitanga niyo mizi iri imwe yabona icyo bita ikirite y'umugusore kya gihugu. Ndabwo hakareye muri bino bihugu byacu niyo bita budget de l'etat kudurare na ministeri ya sport na ministeri ya nyuma batanga uburyo buke ayo maministeri ukagisanga nk'ibihugu byacu ntibashobora gusponsoriza iminsi yose. Hanyuma ukagisanga n'igihugu cyacu kubera usanga ari ngwano ibiki babanje siseri bamwe bagira ama academy de football ntiboroherwa ikintu bita amategeko meliasi yo sponsoringi usanga mu bindi bihugu nka za magrede nka za egypte amaze imyaka 20 irenga mu za tunisia mu bihugu byacu ni bihugu bike bifite aruwasi yo sponsoringi babandi bafite ubujya bwo guteza umupira ntibashobora kuza. Urumva rero ibyo bintu bizingamike muri make ni ruswa n'ama leta yisuka mu by'umupira w'amaguru n'abantu batabona akamaro k'icyo kintu gikorera gihugu.
Murakoze
rero cyane cyane imigi yacu izingamye.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Billy Graham uratumva?
Uva
uhamagaye urihe?
Ndi mu gihugu cya Repubulika ya Congo.
Yego, ufise ikibazo cyangwa icyumvise terera?
Ndashaka kubaza uwo mutumire wacu kandi namushimira.
Yego.
Ese kubera iki twebwe Abanyafurika abakinyi bacu aribo bubase amakipe yo mu Buraya?
Ndakumva.
Halo.
Ndakumva.
Ese no kubera iki abakinyi b'Abanyafurika aribo bubase amakipe yo mu Buraya kari ya Sadio Mane, ba Mohamed Salah ariko ugasanga batatwa ibikombe byinshi?
Murakoze. Mwishure Alain.
Si ndambere ngo umukinyi nk'akina wenyine nije kolektif tusanga kino mukiye kumenga tuzenga sagemba nakina mu bihugu cya muri EFF ada hata itumako ndayo ashika mjibu chiwe yae setipo na ilimu wangu ya mwini mpira kamiye wa limande wa raja wa mhamesu sarama randi mara sanga mwini ya mwini ya senezana akira pita kwenye shangushashi ya mwini ya elimu kwa sarama ya elimu mbiga sila randi nye mwini ya mwini mwini ama ilimu keko ili panga chano adela eza matimba mati sasa mwini na ilimu mwini ya mwini ya mwini uruga yende na mwini panga chano kandi mwini ya ale alayi mwini kuzina alayi 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 kitabele nade mimi kina kurecha ya kita mito kitabele nade ya kita kwa kita ya kita mimi ya kwa mbali 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 ya kwa mbali ya kita mimi
ya kwa mbali. Umurongo wawe Alain, umurongo wawe ni tukumva neza kuri telefone sinzi ko kugira nkaho uwo kwigirayo reka muri uwo mwanya mbe ndabaza even iyo mwungere kuri ico kibazo ico cyumviro Billy Graham yarashikirije kubakinye b'abanyafrika usanga bagize bakomeza imigwi bakinamwo amakurebe bakinamwo nk'iburaya mbwabaza muri Afrika nti izo nguvu n'ubwo buhinga bafise ntibwibonekeze hari nabavuga ko abo bakinyi yo baje nko mu bihugu byabo muri Afrika baterekana bahindura ico no kwita attitude na n'ikintu cy'ugukunda igihugu ngo baki iryamayo y'igihugu bayubahirize nko mu bindi bihugu aho muhavuga iki
no vuga uri kuraraba abashinyi bavura baje muri Afrika benshi icavuri cyo umugezi wati yavuze nico kenshi usanga aje asanga abashinyi bashamenyeranye kuko nk'ubufashe nka mamesara na Sadio Mane inisi bamaranye na Firmino muri Liverpool antuko barakina na amamata 70 hagati ya usanga bamenyeranye gutumba mugwa mu gitere kiragihugu usanga baza nime navuga ugasanga bazi kwa gatatu wase match kwa gatandatu kugira bamenyeranye usanga byo fata igihe kirekire kandi baziko amajune FIFA atari menshi cyane nk'ama match bakina mu champion ama ikindi igira kabino uvuga aho nayo ngombye ku defenda gato y'abakinyi mugaba we n'ababikira mu ruhara kuko uravye ayo nk'abakinyi baje usanga afite match ya mu gitere kiragihugu kavuga ati nina vunika no munsi yaje mu Serie B champion ngitanga bakamvuna izo bangi kinyo match ari je champion usanga mu gukina ari ibika iki yitanga nkuko byategerezwe nabandi usanga kenshi biva ku bamenyereza usanga uko amuzanye ibyo bwa byageze bika nkuko mu gusirika yagirwa Senegal usanga bafite ba Musa so na ba Demba ba ugasanga bafite abataka bane bose baba nimero nefu ba Merita mu gusanga ba seleksiona izina akati usanga nkuwo ari mu nimero wakina ku igipicenda kwa muzana ukina ku ruhande nibyo byose no vuga yuko biri mu kuituma abantu babona yuko bakinye bavuye muri Buraya baje gukina muri Afrika batitanga kwita ibintu byo kuvuga ngo si gukunda igihugu je no vuga nk'abasare benshi bavuye Buraya ibi Buraya benshi baba barakuriye nk'aba babinasiyono cyane cyane usanga baba bararondeye n'imigwi ibihugu babakuriyemo mbwa bagashima kuza gukina muri Afrika nibaza ko bashima kuza gukina imigwi yabo muri Afrika batayikunda gusa ije uruhara runini no vuga ko uruhara runini ruri kubamenyereza ukuntu batabona ukuntu badashira ku novuga kuraba ukuntu umukinyi uko asanzwe akina muri club yiwe bamufavoriza kine kujya nyene mugabe naho bamufavoriza di notre part usanga abakinyi basanzwe amenyeranye ukuntu bamehezi mapasi atari cyo kimwe kuba tubiravye ngaende bakuvuga nabi buraya cyane nka turavye na Cristiano Ronaldo mutari yone Messi umusaruro atangamo mu mugwi se kugira igihugu cyose kimwe n'umugwi batanga muri Barcelona cyane muri Real Madrid
ibyo
byose byageze no kwivugwa no kubanyaburaya kuri bakiyeni yawe ugasanga Kiria ya Trezege wa wito de bose ba meri bite mashapiro lakini ama mugabo mwonde rigara bite zero bi ivyo byose no vuga yuko inyibake bati kitavutane cyane ku bakinyi usanga hari utuntu twinshi turi hagati dutuma uwo mukinyi ati santa adakina nkuko yo kiri muri club
urakoze dufise kandi deo uratwumva irindi zina nahuri
ndakenga deo ndi zombi mu Kirundo
yego ufise akabazo canke icyumviro terera
nimererano hamwe n'ikibazo
yego
muri rusange kiriko turaraba imigwi Afrika ikunze kwitwara neza mu gikombe cy'isi ariko je ubu ntikaraba umugwi wa Egypt ngene wagiye uraduga inyuma yo kuva muri klima politike itari nziza yari yatumye umupira tubiri inyuma nkanyeka ko ushobora kuzogera kure ujya mukinyi wabo akina muri Liverpool Mohamed Salah anima akarazi rano narimfise na cyakubaza uwo mutumire nashaka wewe yabakunda gusesengura kundusha angereranirize amahirwe imigwi y'Ubudagi Afrika Alemanya hamwe na Espanye hashize inyuma Argentina yoba isise akanya cyane ko tubona ko Argentina na Brazil aribo baheruka gukina urukino rwa nyuma igikombe giheruka 2014.
Murakoze, reka mumwishyure Alain.
Bambere bashikije ikibazo cyiza, hama ikindi kintu nagomba nongere ko ku cya mbere ni uko harajemo no gusamara mu bantu bakinnyi ibihugu byacu hajyamo gusamara ko hari abakinnyi nk'aba binasiyonali ndagwa nk'akarorero umukinnyi asanzwe akina mu Man City Rwasane w'Umudagi Sewiwe Sane yari umukinnyi wa Senegal mu giserukira gihugu wa Senegal adukina imyaka 17 yajya kugenda nsa umwana ndabasabe n'umusekisiyoni ariko Senegal ntiyahise iramuhamagara udumushana nko mu Budage bamaze kumureka itera urumusiri yabaye nk'umukinnyi yagise imyaka 10 urumukinnyi yatowe nk'umukinnyi muto yigenje neza hajyamo gusamara hama imigwi rero ambajije duge ku ijambo imigwi ambajije nka nk'igihugu igihugu kiza imbere mu bihugu bahama hige kukumva birahinduka ni no mu Budage kubera ko gambira wa mahige kuri ari mu watwa kino gikombe hanyuma urabye benshi n'abakinnyi bakina mu aho mu Budage n'abakinnyi bazinanye bati system doje basanzwe bakina imwe abakinnyi nka 60% ku ijana n'abakinnyi basanzwe bakina mu gihugu cy'Ubudagi nico gituma baya amahirwe cyane nta makinnyi bibihangange cyane niba abandi usanga muri Bayern Munich nta sire ganini bibihangange cyane bwa n'abakinnyi bafite yaje collective kandi bamaranye umwanya muremure uko aba bamura uri kuri aba babatenge uri kuri aba bajya abandi benshi gaho ukatika abantu umukino w'umumenyereza Joachim Löw n'umumenyereza bamaranye igihe cyane azina sisteme yabo umugwi uza imbere undi mugwi rewe ucukurikira n'umugwi uyu mugwi wa Brazil ufite abakinnyi individuellement usaba abakinnyi beza cyane mugabo bakandi bakagira chance y'umumenyereza kuko urazigira ati n'ibitsinzi ndwi ku kibuga cyabo n'umugwi w'Ubudagi mu gikombe cy'2014 benshi basigiye ku mutoza mugura munsi no mutoza afite mutoza yubashwe cyane kandi n'abakinnyi bubaha cyane yagerageza kujya système doje urumva rero urabye umukinnyi umwe rero hasigaye ko batora andi ya je collective acha bihugu nka ku Espagne na mu Faransa iyi migwi nayo bayishyiramo kubera ifite abakinnyi beza umwe individuellement kandi basanga n'abakinnyi bamenyereye amahiganwa ya Champions League kuko nk'ubu two turaba nk'igihugu cya Espagne cyonyine 40% ku ijana y'abakinnyi bakinamo n'abakinnyi bose bakinnye igikombe cya Champions League niburi bashyize mu gice cy'umurage gishyira cyane kandi kiza cyacu nuko 75% kwinjira muri aba nyine n'abakinnyi basanzwe bakina muri Espagne bahura iminsi yose baradinanye bacaye amahirwe umuhugu w'Ubufaransa nawo n'umuguru kuri iba kafite amazina meza cyane cyo gituma ino migwi rero ariko bayiha mugabo umuti bagiye Argentine ntiri kure cyane na cyane ko ari umugwi uheruka gutwara igikombe kera cyane
yego
hama urazi ikindi ni umugwi uheruka gutwara igikombe cyane uno munsi Messi adatwaye igikombe cy'isi ni ukuvuga ko nta kindi adusura gutwara kuko imyaka iri kwiyegera imbere azuba kwishyura imyaka 33
yego ntaguciriyemwo
azuba kiri mu maforo
ntaguciriyemwo hari aho nasomye avuga ko afatiye kukugene iki gikombe kizoba cagenza aho bazoba bashitse muri icyo gikombe ashobora kuzofata ingingo yo kuva mu mugwi nserukira gihugu Burundi tu bandanitize ku mirongo ya telefone eri adutaya kamo eri uratumva
ndabumva go
yego watubwira irindi zina naho uri
ndacyayisaba eri
uri mu Burundi
ndi mu Burundi aho ntanze ndabatera kamo ndi hano itura mu giteranyo
ikibazo canke intererano
nashaka mbere ndabashimire kuri ako kigoro mwagize mukashaka kwibutsa ku bintu bijyanye n'umupira urabona abenshi usanze nyine minsi amasi ahanze amasi twese imitima iri mu Burusiya ni nka jyewe nsanzwe ndi umunyeshuri muga aho tuba turi hose ubu dusigaye tuganira umwe wese ku ikipe azoba ashyigikiye rero nk'uko nabandikiye ndabibabwira ndoba ndi nyuma y'umugwi wa Espagne nta kinini mbona nabivuga ko aciye ahetse afite kubivuga ko ko mugwa Espagne akabaze nashanda mubaze nashaka mubaze nk'umusesengo dikeshi dusanzwe tumenyere hano iwacu muri Afurika nenga kuri kuki wacu nta mambo yitera mu cyo gikombe yo cyagiye narabona ubuho bya cyarikeje neza tukazobasha gukoroma n'ikiye ko cyose cyane muri kimwe cyakane
murakoze mu mwishure Eve
bige no vuga yuko ikani kigeye gato kwishura kuvuga ngo imidi yo muri Afrika ino mu bihugu wacu ko ubu yaba yiteguye gusumba uko yaba yitegura ko yo byoshaka kwishika mu kisha mu muri kado finale yo navuga yuko twiravye imyiteguro nini n'abakinnyi imigi yacu ifise nta kigere kirekire dufise kare kuko uravye nk'umugwi wa Cote d'Ivoire turavye nka kera uriko urabona nka ba Didier Drogba bari kuri atabu ukabona muri defense ba Colosure hagati kubona yayatiri barashobora kubona osatire ya ekipe yose ko ihagaze neza ubwo turiko turaraba nta mugwi n'umwe twovuga ku mazina yoba ari mesha yoba arimwo abantu babamize akabuye k'abagabo kuvuga ko dushobora kuzokwizera gushika badushika mu cyakane gushyira nyuma cya finale mugabo amakiritizi aho uribuka ko senegali yo muri denide yashoboye gushika muri kando finale isi wayera twagiye kubamenya muri kane gusa tutabitanga tubamenyereye kandi bivuga ko ngo bari bakina no mu migwi ikomeye akomeye nk'abakinnyi abadirobu na ba etosi
rero
navuga yuko icyizere si kirekire rwose kuko abakinnyi b'abanyafurika b'ubu benshi urabona ko atakantu k'akanyarigabo baramiye
urakoze Nehemi aduteye akamo Nehemi uratwumva
ndabumva neza ndabumva neza ibiganiro
watubwira indi zina nankwamagari
nitwa Shimwe Nehemi mba ntuye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ndi muri Kivu ya Majepfo aho bita mu Minembwe
ikibazo cyangwa intererano
yewe nashaka kubabwira yuko ndi nyuma mugura w'ikipe ya Belgique ndetse n'ikipe y'Abongereza ariko nkashaka kubaza abatumire mwatumiye kugira ngo badusobanurire ikipe ya Belgique ifite ikibazo hagati ya Kevin De Bruyne ndetse na Eden Hazard kuko amakipe yose agira nk'abantu twakwita ba chef d'orchestre abagenderaho ubwizo ikipe ya Belgique ikaba ifite ikibazo hagati ya Eden Hazard na Kevin De Bruyne ese babona rinde ukwiriye kuyobora ikipe kugira ngo izashobore kure ikindi ntashobora kuvuga wenda kubishanya n'amakipe ya Afrika ese mubona yuko wenda imitoreze y'abatoza batoza amakipe ya Afrika badafite imitoreze iri ku rwego rwo hasi uburyo twavuga yuko gutsindwa kw'abanyafurika biterwa n'uko batabanje gutoza amakipe baba bafite nivo iri hasi cyane
murakoze mu mwishure ana
gambeyo mere kuri cyo cy'abanyafurika kimidi mere mu cyo gihugu cy'ububirigi n'icyo ubirigi ni mu ndambere n'igihe gifite abakinnyi beza cyane uri kuraba Djibé n'uko cyaba nazaza mugabo uri kuraba iki ni kibazo kiza gituma ino mugwe w'ububirigi ufite abakinnyi beza cyane mugabo rero gusekana hagati yabo me bakinnyi babiri harabura uwoca mugabo nshaka gati uyu wazaza uyu n'umuntu ariko arakura kandi n'umuntu amenyereye amahigano uni ari kuba kizigenza ikindi kintu nacyo urabona ko ariko kuba n'ingorane engolane batamuha langorane batamuhamagaye kandi ari umukinnyi asa n'uwabyigenza mu gihugu cya Jivenatisi mu gihugu cy'Ubutaliyani uno munsi rero kuba ati umugwi w'Ububirigi ni umugwi wubatse usa umukinnyi umwe kandi uhereye ku igori gushyira ingumu za televiziyo n'abakinnyi rero uku gusekane kw'abakinnyi rero benshi bari ko bahamahiga ati reka Azade umugabo Azade aje imbere aratuje niwe bita mu kinyarwanda aratuje aratekereje arazi kuyobora rero uku gusekana n'ukuntu n'abamenyereza ikindi abagiye ati imigwi yacu namba imigwi yacu ndakubwira ati yo muri Afurika ko abatoza oya namba gato kuko twa turaba nk'umugwi wa Afurika watangiye kujya mu cyakane gishyiri cyane n'umugwi wa Cameroon wamenye watinamwo ba Roger Mira mu mwaka 2009 bakazi baguye ahantu umumenyereza wabo n'ubu agiye kuri ikipe y'ejo bundi niyo bamumenyereza muri 2002 mu mwaka 2002 giye muzeye mu gwa Senegal washika muri gice cya kane gishyiri cyane umumenyereza ari Bruno Metsu nta muntu n'umwe yari amuzera avuye mu gihugu cy'Ubuyapani uyu amumenyereza uno munsi yariyo nsusi yari kapiteni w'icyo gihe nta n'umwe twari tuzi muri abo bakinnyi bose mugabo yabuze determination mu mwaka 2006 umumenyereza amenyereza Ghana yari abarabaye mugabo ko ucuraba igihe ushane wa Cote d'Ivoire wagiragira abamenyereza benshi cyane beza cyane mugukoze usanga babuze kimwe bita determination nicyo kica gituma imigwi yacu sino abakoca mu gihe hari ishyaka n'ugushaka energy ateye mu Bufaransa yari umuntu ateye ubwoba cyane amerebye cyane yari azi cyane ikanamba mugandi cyabugiye ko mu mwaka wa 1998 akaba akino gikombe mugi abakinyi ari determine amafederasi akaba ari determine ibigo bikaba ari determine umukecha umumenyereza aza kuguhemu wicaye nico rero kibuze mu midi yacu
Tom yaba umunyamahanga canke wo mu karere ka Afrika nibyo mushatse kuvuga
yoba mu karere ka Afrika ego
murakoze radio y'u America Washington DC mu kiganiro muri sanga ku cerekeye abakiri bato ku misi imana yose aho turiko tuvuga ku kwitegura igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizoba kizotangura ku munsi wa kane w'indwi twitubiye gutangura mu gihugu cy'u Burusiya mvuze u Burusiya dushimikire kuri ico gihugu n'ico gihugu kizokwakira iryo higanwa ico gikombe cy'isi yose mu myiteguro mu bwono Burusiya bumeze gute u Burusiya ni igihugu kivugwa ko abakinyi benshi babirabure bakina mu maclub yo mu Burusiya bidoze bavuga ko hari ivangura rifatiye kwibara ry'urukoba abafana rimwe na rimwe batuka amajambo atyoza bifatiye kwibara ry'urukoba nagomba mbaze we Eve niyo mwungere ico kibazo mukibona gute mu Burusiya mubona bizogira ihe ngaruka kubera ico gihugu kizokwakira iryo higanwa mu gihe tuza makipe menshi arimo abirabura
naje ikinaki bazije ko bakiza ko Burusiya buzokorganiza igikombe cy'isi yose naje novuga ko nasano waje naragiza ko bagatoyi hama sibiriki nkatu akura abantu igikombe cya Burusiya yagiye kubera mu Faransa ndavye comportement abarusiya bagize mu Faransa nawe naragize ubwo rero nizere yuko perezida wa Burusiya ko dusabye tumujyana umuntu novuga atinyitse asigaye ihagarare mu gihugu cy'iwe kwazo kwirinda yuko hashobora kubaho ibintu novuga by'ivangura uko ba ku banyafrika ko turanze banyafrika bibandanyije ko tubizi yuko bivugwa mu Burusiya ibyo banyafrika cyangwa no mu Bufaransa cyangwa tuzi ko ibiriye mu abirabuye z'imidiya za Belgique ntibazokoroherwa na gatoya mugabo jewe sinosambuga hamwe kubera ngo ariyo komposition dusanzwe twumva ku Barusiya kw'igikombe cy'isi yose kigeze kugenda uko nyine ko igikombe cy'isi yose kigifata kandi nk'urubanza rubanza ruba mu myaka rimwe mu myaka ine nibaza yuko rero ivyo ndibabyizeye cyane ko federasiyo y'Uburusiya na leta y'Uburusiya ishobora kuba yarabyiteguriye kugira ngo bashobore kubirwanya kuko mu gihe tuvuga ati mu gihe tugezemo ibyo byarataye igihe ibintu by'ivangura uko
yego murakoze mweho Alain Majeste mubivuga kwiki
allo
oui Alain uranyuva
oui icyo kibazo FIFA itani yagihagukiye barazi ko muri Burusi hari abarurezi bambere bavangura mugabo FIFA itani yagihagukiye uno munsi hazobakira ibita arbitrage video kandi baraza ati ubwo cyo Burusi cyafashe imyanzuro bari kumwe na FIFA bavuga ati uno munsi umuki mumurorezi wese azoja kuri w'umurusi azogenda kubibuga azorogira ibintu bita passport y'umufana no kuvuga ati babandi bahora bazana ibintu byivangura bya bintu bazobamenya vuba vuba bamwe ati yo passport kuvuga ko atazishaka ku kibuga barabigabanije ikindi kintu nacyo nuko bahaye abahagarikiza bandite ubasha bwo gushora guhagarika urukino mu gihe yereke abaye ikintu cerekana ko hari ivangura ry'urukoba kugira abaditere n'abahagarikizi barabahaye dose bishoboka akandi hazo bariyo na arbitrage video no kuvuga ko FIFA iri kumwe n'igihugu cy'u Burusiya bindi baza ko ibyo ni byivangura abasanya babisezere kuko uzose passport uvuye hanze na wadafite visa hanyuma mwaditere mu gihe abonye ko ariko ari ibintu byivangura azaba afite uruhusha rwo guhagarika rukino iruno rukino mugabo ni kuvuga ko ibintu byivangura n'aba bizoba bizoba nko ku gice kimwe cyane bibiri kwijana kandi kuri aba barurezi bazogenda n'amabisi ku buntu kandi aho hose hazaba hari amakamera dusize yanse nubwo ubwo byigenzamo nabi arashobora guhagarikwa nacyo gituma rero ibintu by'ivangura bizoboneka gake cyane mu gihugu cy'u Burusiya
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Jean Claude aduteye akamo Jean Claude uratumva
ndabumva gatanu kuri gatanu
irindi zina nahuri n'ikibazo canke intererano
ndimboka Jean Claude ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Ruhema ya mbere mushimira radio rya Amerika idumva twashaka gutambutsa ibitekerezo ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimira by'umwihariko
yego ikibazo cya intererano
nkuko mwarashe ku ntego rero nibyo koko natwe abanyarwanda muri rusange twambariye kureba igikombe cy'isi kigiye kubera mu Burusiya ubu ni ukuvuga ngo natwe turabyiteguye gatanu kuri gatanu ubu natwe turareye kwezira tariki cumi n'enye zigera hasigaye tukirebera igikombe cy'isi kandi kuvuga ngo wenda ngo uruhu kuba birabura wenda ngo uburusiya ngo nago rubyemera gaburiya fikira banzi kagenda ikabivuga naho netiradiyo umupira ubigiye kureramo batabyumvikanye nago basinyinya amasezerano ko ariho igikombe cy'isi kizabera niyo mpamvu rero rwose aho bari abanyarwanda muri rusange n'abirabura bose batisi yose bafite uko bazagera mu Burusiya bazagenda kwirebera umupira ku buryo butuje nta kibazo batazagira ihungabana bari mu gihugu cy'Uburusiya rwose kuko FIFA niyo iba yaratanze uburenganzira ikavuga ko ariho kizabera kandi bararangiye kubyumvikanaho n'Uburusiya nta kibazo ze n'ibihuzo nta ntabwo byabura mu mupira w'amaguru
murakoze
urumva ko igikorwa cyane kandi kindi burya umupira w'amaguru burya ni ingenzi cyane cyane mu rubyiruko buriya ni ahandi abakinnyi baturuka bakomeye no mu rubyiruko natwe hano mu Rwanda by'umwihariko hari nk'amafani karabu tugenda dushinga akazamuka ugasanga ageze no mu makipe makuru nubwo wenda tutabona ayo mahirwe yo kuba twazamuka nkatwe tugere kuri icyo gikombe cy'isi ariko wenda nko muri Afurika nkatwe tubasha kugeramo tukabasha gutera umupira uko bisanzwe kandi biracyaga kuko natwe tubyiruka dufite impano yo gukina umupira mwiza tukazabasha kugera mu Burusiya mu gikombe cy'isi cyangwa n'ahandi mu gihugu kizaba kizabera
turabashimiye
nkaba mbashimiye nshimira n'abakobwa banyakiriye ku murongo bose bakomeze bagira ibihe byiza kandi nawe tuvuganye nabo batumirwa nabo bansuhuriza kabisa nabo ndabakunda
murakoze cyane radio y'u Amerika Washington DC turiko tuvuga ku byerekeye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizotangura ku munsi wa kane mu gihugu cy'u Burusiya kizokwakira iryo higanwa umuntu yitegereje neza ibyo no kwita nivo y'umupira w'amaguru mu bikombe by'isi yose umuntu aravye ibyahitiye ni nivyo mu bihe bya vuba mwitegereje Eve iyo nivo wabona iteri duga canke ihagarara canke isubira inyuma witegereje ibikombe by'isi yose umaze kubona ushobora kwiyumvira
yego murakoze ibikombe by'isi yose namaze kubona ntabwo byari byinshi gose mugabo uguhera mu 1998 na 1998 naraje finali gato igishika ubundi kibikeye uri kuraraba nivo y'imigwi navuga yuko imigwi yarakorotse cyane kuko kera turaje umugwi wose wasanzwe ufite umuridere muri ekipe wa Mutanga afite izina rikomeye cyane ugasanga mu France afite Zidane mu Brazil afite Ronaldo reka no muri Denmark akaraga kudutaza ugasanga afite Thomasson mugabo uriko turaraba nk'ubu wo kubaza umukinnyi ekipe ya Peru yoba ivuga ko izogira ko cyangwa Arabia Saudite cyangwa Irani urabona yuko umenga bivuye mu pia rakoze cyane kandi wasanga n'abakinnyi bakina mu migi cyane cyane migi niko ko yari ifite ibibanza biri imbere ari abakinnyi bafite amazina akomeye kandi niko ko ari abantu bahumuye mugabo ubirabye usanga imigi myinshi ifitemo abana bakiri bato bataramira akabuye k'abagabo kuko urabye nyuma hari n'icyo nigeze kuvuga ku nigeze nka ku matere nigeze kuvuga kuri Rohasane ukumva ubona batamutumiye ko mu Budage era kuda Parmalat umuntu yagize muri championnat cyo kimwe na Parmalat umuntu muri championnat kuko urabye kuri Emile Club koze Parmalat niwe yamashika ba mer gitere mugabo usanga kina muri championnat kwa mu ngo ageze mu gisikira gihugu wasanga afite kandi ka muri uyu mondo yandiko daraba rero ubunye nta bantu tubona ba novuga ko bagize akabuye k'abagabo imigwi yose urabona igiriyemo abantu bakiri bato cyane rero bavuga ko nivo ya football mondiali kuzita rasha kwa mugabo ndabona kumenga iri hasi gusumba ibyo tumaze kubona
yego
ibyo no baje bamaze kubona
yego we Alain we uhavuga ku iki
nigira mu gihe turi imbere ubu nta mu gihe gukurikira tibuka nk'umwaka w'2022 gihe mugwa Arabia Saudite yari mu gihe udaga ari kimwe cy'indi bitandatu kuri kimwe mugabo hada uno munsi barakinye ukino rwa kivandimwe barangaje kimwe ku kimwe imigwi bavuga ngo iroroshe twa turaba nk'igihugu bavuga ngo biroroshe ni igihugu ya Japan amaze ayikirande ibihugu bikiko biraza ikirande n'igihugu gikomeye cyashitse mu cya kane gishyira icyanyuma muri Coupe d'Europe muri Championnat d'Europe nta migwi iri kukengera igihari igihugu cya Iran kiko kiraza menye ko ari igihugu cyatwaye kiri igikombe cy'abarabu cyabaye mu mugabane wa Aziya nta migwi ihari yo gukengera uno munsi abakinnyi urabona ko bariko baragerageza ugeranije na kera twaraze nk'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyitwa Zaire imyaka 70 kigiye mu gikombe igihugu cya Yugoslavia cyarabanyagira itsindo birenga bitandatu ubureni ibi gikunda ya migwi bakengera muri Afrika ya migwi bakengera muri Aziya usanga ari imigwi iriko iriyubaka ugasanga ari imigwi ifite abakinnyi nubwo baba bakina ku migabane yayo y'amasikora y'ifurede twara tubona ikindi kintu tubona yafigere cerekane hari umuntu umukinnyi wa kera muri Brazil yitwa Edson Arantes do Nascimento benshi bazi ku izina rya Pele yarashobora kuva ku izamu agashyira ku rindi zamu
ariko aracenga abantu agatsinda Diego Maradona muri Argentina yarabigira agacenga abantu nka 10 cyangwa 15 ibyo nibikiraho no munsi
ndaguciriyemo harabavuga sinzi uwe kuvyumvira bibaza ngo nivo za defense ngo zarakomeye cyane ibintu nk'ivyo ntibigishoboka no mu matactique bakoresha abamenyereza ngo barahinduye ntibashaka kureka abakinyi ngo bi experiment nko kuri kurabivuga ubivuga kwi
oya ni football moderne ahubwo ni football moderne ni ya matuta ya muri football yabaye kenshi ama numva David Kwara tubona muri Buraya ya matepiniere y'abakinyi uno munsi cyagateshwa muri Afrika bisigaye bihari yama sistema y'abakiri batoyi urumva babakinyi nubwo bari abakinyi benshi babavuye mu mugabane wabatagira hari hanze nabo nyine babari kuri nivo yo hariya kwa gukocha ni bimwe byita internationalization ikintu kibari Buraya kiragiste muri Afrika umumenyereza nk'uyu yive n'umumenyereza ashobora kuba afite lisanse akinga by'umuntu yize Jose Mourinho yari hariya kubera iki bwa bumenyi bwashitse mu bantu byava mu bamenyereza bikava mu bakinyi bwa bumenyi hadi sisitemu doje nshasha umuntu akayimenya ari hari idavugira mu Budage ntabwo izibera idashyize muri FSB babakinyi batoye n'ukemeze bakanda akayimenya uno munsi ariyo ubuhinga bwa none urajya kuraba ama televiziyo ukaraba YouTube ukaraba abandi hantu ukabona ati bageze ngaha ati bakina ngaha bakosora gutya bazibira gutya bagira gutya wumva iterambere ryaraje natwe turi inyuma gusa turi konfirma ku iterambere gutya umupira wa football utumye ngo
nomo cyo mukira bya bindi nico gituma genewe adako ari izenye yego imbere ko turangiza nagomba ngaruke kuri Eve niyo mwungere ico gikombe rero twabivuze gisigaje imisi ne ngo gitangure mu gihugu cy'u Burusiya kizokwakira igikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka cyo mpira w'amaguru Eve witegereje mu Burundi na cyane cyane aho temberera mu makartie n'abakiri bato ubona bafisikiye gishika kuri ico gikombe alo i
Mwakote kumbatikikiwa Kumbatikikiwa Kwa wane ndeye gawo Kwa mkitakara kawo jumbura Kwa kia watu wano umosu rasi Kwa kiki watu nuko Kwa ikombe kamaji fika mudi Awa jeni wali mu Muzato kumashuru maizame Kino na vuna yuko Wotu harakaniye Bangu wote uwite Kwa wawu ite uzawu mwesi Kwa kumugwasigisha yuka na vuna Kujenzo kituwa ara Kwa Fransa wala komewe Kwa taji wala komewe Kwa aho bisari bunye nta kindi kiyago ikiyago mwese ayagiza umugwi azobashigikiye ico gihe n'uko kibabaje nuko aho ntenderera hafi atendumba yirata mu gihe muri Afrika mugabo ni futboro umuntu ni fanatiki umuntu ateza gufana uwo mu gihugu cyabo cyangwa muri kontina yabo umwese afite uwo akunda ugasanga hari amadeba ngo Portugal ngo kisa n'izova ngo Portugal izova yo kare kisa n'izova kajyo mara ngo wiki ofete ubu na deba yindi hari nubwo mu ikarte debi hari harimo na deba ya mondial kandi yakubwiye barondo baravuga ati Cristiano nawe yatwera ibyo champion Portugal ntabwo mushikana nubwo barondo ntabihazoro Lionel Messi ahubwo rero harageze ko yiratrapa atari mondial barondo kisa n'akamutsinga ateje kuri ya gatandatu nubwo ko iyo niyo deba nini ya ubundi igezweho mu kurindira adeki gishika barindiranye iyi mondial igiye gutangura
urakoze mu majambo make imisegonda mike Alain nakaye kajambo kanyuma wo mufise
bwa mbere w'umupira w'amaguru igikombe cy'isi mu gifaransa mbwa ngo c'est la fête du football uretse umupira w'amaguru harimo ivyashara niko ndavuga ko igihugu cy'u Burusiya kitakoresha miliyari zirenga 20 umuriyoni w'abantu ugiye kureba umupira w'amaguru abarenze muri yaje gukora umupira wabo uretse ibyo harimo abadandaza abatunzi no muri karitsiye zacu nuko bimeze hari abantu amamezo amwe bagiye yapfari nikiga gerekwa gufungwa n'umuntu ariko araheza bimwe byita bya materekane ko bunguka ibice birenga 40 abantu bagira mu zombe cyane uretse umupira w'amaguru abadandaza barunguka abanyakabari barunguka abagiyego bararyoherwa utazi
murakoze
murakoze
cyane yari Alain Majesté barenga umenyesha makuru akurikirana inkina akora kuri Radio Culture mu Burundi na Even yo mwungere amenyereza abana batoyi muri commune muha mu gisagara cya Bujumbura mu mupira w'amaguru akongera akaba ari mukunzi cyane w'umupira w'amaguru tubashimiye abacubaye kudutera kamo bagashikiza ivyiyumviro bakaza n'ibibazo namwe mwakurikirana iki kiganiro mugira ibihe byiza mu bandanya kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.